Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi
Isaa 12 n'iminota 15 z'umugoroba muri studio za Radio Indundi Culture tubaha ikaze muri aya makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba bashimikiye hanini kuri ibikuru bikuru. Hari umuntu yatowe yamaze gusezera isi kuri uyu wa mbere ahari Kimango ubukirimwe amazi muri karatiye Gisyo zone Kanyosha mu mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hepfo yahari paruwase katolika ya Kanyosha. Amakuru ava muri icyo gice yemeza ko yari umugabo yagitibukiyemwo ku mugoroba wa ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze ntiyaboneka kuva icyo gihe. Abaho babandanya gutabaza ngo icyo Kimanga kimaze igihe gisanugwe mu kubarinda impanuka. Ingingo zo gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo byacike rumugwi severe jeje kuvugana kuri no kunywanisha abarundi zatanguye gushigwa mu ngiro kuva kuri uyu wa mbere igikorwa cahereye mu mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura aho severe ishikiriza kwico gikorwa n'izindi ntara zigiye gushikirwa. Ibitaro vya leta bimwe bimwe bya bibandanya gukora makosa kubera kutisunga amategeko abigenga ibinegugwa na bamwe mu bashinga amateka bu Burundi. Ubushikiranganje buje rw'ivyamagara y'abantu bwo ubusigura ko ari amategeko atakijanye n'igihe. Ni ku munsi wa mbere murabimenyeye tubafitiye inkuru iharije iby'inkino umunsi tuvuga uko hakinwa urukino rwa nage. Ibyo byose ni mwidonido rya makuru ahagarariwe na Koffi Olivier Rubera intwari mu buhinga bw'ivyuma irijwe ni Gaudiron Hejimana
Radio Indundi Culture.
Nongere ndabahe mwiriwe. Hari umuntu w'umugabo yahora abahazwi nka serire ya kane muri karatiye Gisyo muri zone Kanyosha mu manuko bw'igisagara cha Bujumbura yatowe kuri uyu wa mbere yapfuye. Uwo mugabo yakorokeye mu Kimanga kimaze igihe gisenyuka muri icyo gice ahegereye itongo ry'abapfuye riri hepfo ya paruwase katolika ryaho mu Kanyosha nyene. Abaho bavuga ko yakiguyemwe ku munsi wa gatandatu heze mu masaha y'umugoroba ariko umubiri wiwe wari wabuzwe kuva icyo gihe. Abanyagihugu begereye hari icyo Kimanga n'ubu bari mu bwoba ko n'izindi mpanuka zishobora kuba. Amakenga kandi agaragazwa n'urwego rujejwe intwara mu Kanyosha rusaba nk'abo banyagihugu ko ibikorwa byo kubakira icyo Kimanga byahagaze byosubira kubandanya. Norisi Nduwimana.
Inyuma y'amasaha arenga 40 kuva ku mugoroba wo kuwa gatandatu w'indwi iheze yibiye mu ibenga ry'amazi mabi haguma nagura ico Kimanga. Umugabo yatowe akoresheje ubwato bw'abarobyi ahabereye impanuka ni hafi gato y'ishure ryitwa Conviviality hamwe n'itongo ry'abapfuye habanyakanyosha bita kwa Patiri nko ku metero 400 kuva ku ibarabara ry'igihugu rigira gatatu n'ahahoze ibiro bya zone Kanyosha. Abanyagihugu bamwe batigeze bavaho kuva babonye iyo mpanuka bari bagitekewe n'ubwoba bibaza ko n'abandi bashobora kuhasiga ubuzima hamwe isenyuka gico Kimanga ryo bandanya ukuri iri
kuri ryo sanganya ne hatari biyobera abantu benshi
aha no kuvuga nk'ubuntu bumenyekanye hayo nabatamenyekana usanga batahira muri Tanganyika
ngo badufise n'ibyinshi cyane rwose kuko ugeragiye nanjye hasigaye niyo nzokurya.
Ibi bibyuye impungenge kandi kubafitiye amazu hafi y'iyo manga bamazemo igihe ariko gusaba ko uwo musere gutwara amazi mabi ari nawo waguriye iyo manga wubakigwa.
Iki kinogo brem barabe bapfume bahazibira brema turi mu bwoba n'agahinda bitewe n'umubabaro brem
leta yogira ingufu ikazana abantu bagapfura iki kinogo kuko n'umbari wa mbere n'ubundi azogenda
mu kiringo ico Kimanga kimaze gisenyuka. Abanyagihugu bahisemo kukizibiza imyanda itandukanye ibyo biti yarana ariko naryo rijarira gikorokeramo ko buja buraca. Ibibaye ariko inyuma y'iminsi mike ikigo c'igihugu kijeje gutunganya ibisagara n'inyubako ubuha gitanguje ibikorwa byo kubakira uwo muserege. Ibikorwa yamara byahagaze ari nabyo byoba byunyuye ingorane kubera ibyo cakoze byoba byaciye bibuza ayo mazi kugenda atega muri yamango umuntu yaguyemo. Twakuye kuri telefone umuyobozi w'ico kigo kugira tumenye byari bizosubirira turamukena ariko ihagarikwa ryabyo riri dogegwa n'urwego rujeje intwaro muri ico gice. Moyize habona Imana n'umukuru wa zone Kanyosha
nuwo barucana mu mene gihugu kuko uyu muntu biturutse kuri iki kibazo cy'iki kinogo obuha yari yatanguye ibintu bikorwa yakorere nga mugabo ikaba itashoboye kubimarira kandi ntituzi n'impamvu kandi nabonye n'ubwabo turiko turaraba barashobora kuzohomba kuko uburyo bazokoresha mu nyuma uzosanga ari bwinshi gusumo gwa bategekanije.
Amezi abiri yo bari ko ararangira ibikorwa byo kubakira iyo manga inagera mu itongo ry'abapfuye n'akayira kagana mu ducimbiri twa gatatu na kane ibyo bita serire bihagaze kugwa makuru atangwa n'abahaba kubera uwo yitabye Imana. Ubuyobozi bwa zone Kanyosha bwaciye butangaza ko inzira yaca hejuru y'ico Kimanga igaca n'agati y'iryo tongo ry'abapfuye bayirugagwa byimfata kibanza.
Naye mu bijanye n'ubutungane bunywanisha ingingo za mbere zerekeye amatati y'amatongo n'ayandi matungo zashikirijwe kuri uyu wa mbere zashyizwe mu ngiro n'umugwi Seve bujejwe kuvuga ni ukuri no kunywanisha abarundi igikorwa cyabereye mu mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. urongo y'umugwi Pierre Claverne ndayicariye yamenyesheje kwizo ngingo ari ntabanduka zitagira iyungururizo akaba yasabye abegwa n'izo ngingo kuzubahiriza mu ntumbero yo gushigikira umugambi w'amahoro no kunywanisha abarundi byatumye umugwi ushingwa akaba yamenyesheje ko umugwi Severe ugiye kubandanya gushikiriza izo ngingo wafashe no mu nzindi ntara yo tamira tuzi
kubera ko kunyarushati Bruno
Pierre Claverne ndayicariye arongoye umugwi Severe ari kashikiriza imwe mu ngingo zine zo mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura washikirije kuri uyu wa mbere
kubera ko abafitaniye amatati batashoboye kumvikana umugwi Severe ufashe ingingo zikurikira
ingingo ya mbere barampamadieu donné arakomorewe igipande c'itongo cagurishijwe na bandore yaha generosa kuri Binamungu Gamariel ingingo ya kabiri umuryango wa kanyushati kome wazubikirwa na kanyushati Bruno urahebujwe kuri ico gice c'itongo kivugwa muri aya matati ingingo ya gatatu imiryango ihapanze ihawe ikiringo kingana n'ameza agera kuri atatu kugira ngo ibe yavuyemwo canke igiranira amasezerano mashasha n'umuryango wa Mpumere Jean userukiwe na barampama Dieu Donné ingingo ya kane iyi ngingo isambura ifuta ingingo n'imanza zose zari zerekeye aya matati ingingo ya gatanu izi ngingo ni ntabanduka zishyirwa mu ngiro zigisohoka kandi ntizungururizwa mu masenkare hisunzwe ingingo za 14 na 15 zibwirizwa rigenga umugwi Severe ingingo ya gatandatu umugwi Severe ni wujejwe gushyira mu ngiro izi ngingo zose mbejeje kudondagura
zitatu muri izo ngingo zijanye n'inzu zanyazwe iyindi janye n'igice cy'itongo byose byanyazwe mu gihe c'amagume Uburundi bwaciyemwo Pierre Claverne ndayicari yarongoye umugwi Severe habwira abarundi atitangura mubaze kahise kivyo mufise canke mugira mugure kugira ngo nimuzotangare
twashaka kubwira Abarundi bagura amazu mu gihugu cyose cyane cyane amazu mu bisagara n'amatungo bagura amazu bagura amatongo bazi batohoje kahise kamazu cyangwa amatongo bariko baragura n'abana bakuze bakwiye kwinjira mu kibazo batahora babaza bati papa mama iyi nzu ni rwacu iyi nzu niyo twubatse izo niyo twanyaze kuko hari abana uyu munsi bariko baratangara
impande zose zegwa nayo matati zaciye zitera umukono kuri izo ngingo urongoye CVR yaciye amenyesha ko umugwi CVR ugiye kubandaniriza icyo gikorwa mu ntara ya Butanyerera kuri wa kabiri igitega kwa gatatu na Buhumuza ku munsi wa kane
tugira amahoro ubutungane n'amahoro mu gihugu cyacu
Iyo tamira tuzura kenuye mu bijanye n'ivyamagara y'abantu kuri uyu wa mbere niho byari bitegekanijwe kwisekeza ryo gutanga urucanco rwa kansere y'ubwinjiriro rw'igitereko kubigeme bari hagati y'imyaka 9 na 14 rirangira mu gihe rimaze hafi iminsi 3 riko riraba mu gihugu cyose mu bice bya zone buterere mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura abaho bashima ko ryahavuye rigenda neza nyuma y'aho umunsi wa mbere waryo ryatanguye riteba nko ku ishure shingiro rya buterere ya mbere n'ivuriro rito ryaho nyene naho biruko abajejwe iby'amagara y'abantu muri ico gice barasaba ko kongegwa ko ikiringo c'iryosekeza kuko ibitigira ibyari byitezwe bishobora kuba bitari bwacandagwe byose Claire yakankundiye
Kumusigira gatatu isekeza ryo gutanga urucanco rukingira indwara ya kanseri yo mu gwinjiriro rw'igitereko ku bana b'abakobwa bafise imyaka iri hagati ya 9 na 14 urongo ivuriro CDS buterere ya mbere Marie Louise ahiboneye ashikiriza ko nk'ibice 50% vy'abana bari bategekanijwe vyaronkejwe ngo rucanco abasigaye babandanya barurontswa aho hakaba hari n'isaha 5 n'igice z'umurango kuri uwa mbere
uyu munsi turiko turakira nk'uko twabitangwe gwera ku munsi wa gatatu tuko twakira kuri uyu munsi wa nyuma ko turakora turizeye ko bizagenda neza ihangiro twihaye tukarishikako turamaze kuronka nk'ibice 50% ngaha no ku mashure yose atwegera ari mu karere kacu
umwe mu bigisha bo ku ishure shingiro ecofo guterere ya mbere Esther Barindegere aremeza ko abana biga kuri iryo shure bagiye bararonswa incanco ariko ko bose batashikiriwe ariko gusaba ko bikunda hokongerezwa ikiringo c'ugucandaga gutyo bose bashikigwe
bahereye mu wa mbere ubu bageze muri 5e abafisi iyo myaka bakeneye gucandagwa si benshi cyane mu mashure mato mato niyo bari benshi ariko za 5e 6e si benshi bafise iyo myaka jembo numengo barashobora kudashikirwa bose nk'abasiziye mbasha kudashikirwa basha kongera ku munsi umwe
nababiruko bamwe mu bavyeyi bavuga ko bashimishijwe n'ugo rucancu rwagenewe abana babona ko gonaronswa n'abakuze
meze neza no muri karitsiye bari ko barabigera no ngaho ku mashuri
yo tuzanya natwe abavyeyi kumuti bakadutera gango nshobora kudufata
aho muri zone ya Buterere ku munsi wa mbere hatangura iryo sekeza ryo gutanga urucancu ku ndwara ya kanseri yo mu gwinjiriro rw'igitereko isekeza ryari ryatanguranye ikibazo cy'uko ibikoresho byari byatevye kuhashika imvo uburongoye iryo vuriro abona ko riri muzatumye hari abadashikirwa n'ubwo rucancu warongoye iryo vuriro akamenyesha ko hari indiriwe ingingo izofatwa n'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo amagara y'abantu kubana batari bahari ku ishure batashoboye kuronswa ubwo rucancu
Bobicishije ku rubuga X urubuga ngo rukabana bumenyi ubushikiranganje bujerwe ivyamagara y'abantu bwavuze ko rugero iryo sekeza gitabwe ko rushimishije kuko misi ibiri gusa ya mbere abari bitezwe guhabwa ubwo rucancu mu ntara zitanu bari bamaze gucandagwa kugera ku bice by'aba 70% ni nyuma y'urugendo umushikiranganje ajerwe ivyamagara y'abantu Fidele Nkeza bahizi yagize kuri uyu wa mbere kuri Lycée de Saint-Esprit ni muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura ahari ko hatangirwa ubwo rucancu
Radio Indundi Culture
Amakuru kuri Radio Indundi Kiritira arabandanya mu bijanye n'inyigisho ubuyobozi bw'ishure shingiro rya Nyabunyegeri mu buyobozi bw'indero bwa Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura busaba ko umugambi wa leta wo kuronsa intebe amashure koshigwa mu ngiro kugira abanyeshure bige batekanye bumenyesha ko kubera ubukene bw'intebe bwibonekeza kuri iryo shure abana bari hagati ya batatu na batanu aribo bashobora kwicara ku ntebe imwe rudende Ni mugira iryo shure rifise abanyeshure 2,700 ariko bumenyesha ko abajejwe intwaro n'abavyeyi b'abana bagerageza gufasha kugira ngo abo banyeshure bige neza abaregwa n'abarezi bo kuri iryo shure bemeza ko bibagirira ko ingaruka mbi ari naho basaba inzego zibijejwe gutorera inyishu cyo kibazo Diodone Niyanzigamiye
Ishure rya Nyabunyegeri rifise abanyeshure gushika ubagera ku 2,700 n'ibirasi 15 riri mu mashure atarashikirwa n'umugambi wa leta ukuronswa intebe umuyobozi waryo Jean-Marie Niyonkuru avuga ko kubera ubukene bw'intebe bwibonekeza kuri iryo shure abajejwe intaro muri ico gice n'abavyeyi baharereye bagerageza guterera kugira ngo abaregwa bige borohewe nk'uko avyerekana
umugambi wa leta gutanga intebe ntaradushikira keretse gusa yuko abatware bace baje hamwe baradukomandira intebe z'imiliyoni 5 hama natwe tuja hamwe nk'abavyeyi tugira inama na komite shingashuri barisuganya barakoresha intebe zishika 50 nabona hari zishaje izo zishaze bajicaye ko cyazivunagurika twama twasamiye rero
bamwe mu banyeshuri biga kuri iryo shure bamenya ko iyo umwana yize adatekanye adaheza ngo akurikirane neza ivyigwa mu ishure kuko intebe imwe ishobora kwicara kwa abanyeshuri bari hagati ya batatu na batanu nabo baregwa basaba inzego z'igihugu gutorera umuti ico kibazo
umwana yatica atekanye ntashobora gutahura neza umwana bisaba ko yicara tekana maze akuvize ibyumwigisha ikaravuga kugerageza mu mashuri yose ukazana intebe zikwiye kugira umunyeshuri ashobore kwicara neza atangorane nimwe kugira ashobore gutahura ibyumwigisha ashikiritse
bamwe mu barezi bigishaho nabo bemeza ko ubwo bukene bw'intebe nabo nyene bubagira ku ingaruka mbi basigura ko badashobora gukurikirana neza abanyeshuri kubera ubwishi bwabo
niyo ntambamye yamukuru tugenda turahura nayo aho umwigisha ashobora gusanga afise abana ijana mu ishure umwigisha ntashobora kuno bwa bushobozi bwo gushobora guzuma abana bose ubujye bariko barigamo n'umwigisha araza kubura haca kugira ace mwiranje ashobore gutembera abanyeshuri bose ashobore kubasuzuma
mu mpera z'ukwezi kwa Kigarama umwaka uheze mu nama y'uguha gaciva mu mashamba y'igihugu yaremeshejwe n'ibiro by'umushikiranganje wa mbere umugwa mukuru wa politiki Gitega umushikiranganje w'iyega ca leta arendi kumana kugira ngo aboneke umuti w'ico kibazo yatangaje ko ubwo bushikiranganje bwiye gutanga imiliyari 18 mu mafaranga y'amarundi y'ukugurizo ntebe aho ubuyobozi bw'indero mu makomine bwabwizwa kuronswa imiliyoni 100 z'amafaranga y'amarundi kugira ngo burangure ico gikorwa
Tugaruke mu bijanye n'ivyamagara y'abantu bamwe mu washinga amateka banegura kubona hari bitaro vya leta bikora bidafise amategeko vyisunga ibyo bakabona ko birimo bituma haba amakosa abandanya akogwa muri ibyo bitaro yishura ibibazo ku byegeranyo byakozwe ku masuzuma yakozwe na Sentare iraba amatungo ya leta ku bitaro by'umuganwa Rudoviko gwa Gasore biri mu mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura n'ibitaro bikuru vya Cankuzo mu ntara ya Buhumuza mu buseruko bw'igihugu umushikiranganje ajejwe ivyamagara y'abantu yavuze ko amategeko ahari ari karayakera yemeza ko hari biriko birakogwa ngo ashigwe ku gihe Alice Ndayizeni wakurikiranye ivyo bikorwa by'inama nshinga amateka y'umunsi
muri byo byegeranyo by'amasuzuma byabaye ku bitaro bikuru by'umuganwa Rudoviko wa Gasore hamwe n'ivyo mucankuzo berekana ko aragahaze mu bijanye n'amategeko ivyo bitaro bikorera ko abashinga amateka bakabona ko harimwo byo guhindurwa kuko kubgabo harimwo nibikorwa nkana nkuko bisigurwa n'umukuru w'inama nshinga amateka Daniel Gerard Ndabirabe
ari ibintu bimwe mwe munavyumvise bitwengeje none nk'abantu bazakora sa matricule kandi bagahembwa leta yo maheraja kwande ngo ariho nabo baramplace deux fois nane ko umuntu yumvume ngo harimo ibintu bikogwa express abantu bagira ugwitwaza none ko iki batatanga maraporo ntibyumvikana pe nta statut bafise icyerekeye n'amategeko yoyo bijanye n'ama amasoko ijanye n'ama reglement yo kurokrita abakozi passation de marche ibyo bintu byose ntibibaho none abakozi ntibagira mission none bahembwa gute
Numushinga amateka Gerard Bikebako abona ko bidatahuritse ingene habaho inzego zikora zitagira amategeko akibaza aho vyankiye
Uravye ziyondite zibiri ya clinique Prince Louis wa Gasore ni yindi icyakunzo ikanizindi twagiye turabona kuri de compte yagiye gira ama audit usanga ibibazo byose bisa ugaca twibaza ko habaho ine institution kora itagira amategeko abakozi batagira amategeko ndegwako ibitaro bitagira reglement d'ordre yo bakora ata amategeko hari urumva numwimbu ushora kuboneka barundi nico gituma badatanga na raporo niyo raporo bifatiye kuki je rero nkashaka kubaza umushikiranganje habutsiki imyaka ni imyaka habutsiki kugira ngo ayo mategeko
Umushikiranganje w'amagara y'abantu Fidele Nkeza Bahizi wasigura ko amategeko hari ariko atakijanye n'ibihe akemeza ko hariho amwamwe muri kino gihe ariko arasubigwamo
ko kubijanye n'amategeko amategeko aba mama niwe canke amaregement d'ordre intérieur ayo mategeko musanzwe ariho ariko na yakera keshi asabwa gusubigwamo ngarutse mbere no kubitaro ya Prince Louis wa Gasore twarasaba muri recommandation basabye yuko manuel de procedure yosubigwamo kandi uno munsi nyine tuko turavugana iyo manuel amaze gusubigwamo yamaze no kuba transmit umushikiranganje kugira tubisozome turabe yuko bijya byose bavuze bitaza kujamwo byo babirimo aho rero twizeye cyane yuko manuel amaze kujaho ibindi byose tuzokurikirana turabe yuko ko tunenge twibonekeje tuze turabe tutoregwe inyishu
ayo masuzuma ya sentare ikurikirana amatungo ya leta yo mu kwezi kw'icenda mu mwaka w'2025 umutunenge yashize ahabona harimo kudatanga ivyegeranyo ku kwezi gutanga ubuzi hadakoreshejwe ibibazo amwe no kutereka iyo sentare uko ubutunzi bw'ibitaro bwifashe
Radio Indundi Culture Aya vugwa mu nkino.
Mwamaze kuvyumva ubu naho numwanya w'inkuru yihariye ivy'inkino tubashikiriza imisi yose ya mbere umunsi tukavuga ku rukino kama bitanage umuyobozi ajejwe inkino mu bucikiranganyo mu by'ubujejwe hari mu nkino asire ndayikeza Avuga ko kurukino rwo gutera umupira hagati y'abakinyi babiri uwa gatatu ari hagata jaregeranye utubuye kubujya umupira batera yirinda kumukora ko uwo muyobozi asigura ko utsinza amenyekana mu gihe ari wegeranije utubuye ata mupira umukoze ko inkuru yari jivyinkino yo munsi twayiteguriwe na Olivier Kwizera
Gukini nage n'urukino rure mu nkino kama byongeye n'urukino rure mu bihugu bihanura bibe n'igihugu cy'u Burundi urukina hanini urukinwa nabige umuyobozi ajeje inkino mu bushikiranganje bujeje inkino ansin ndayikeza avuga ko ubwo rukino rumaze giye kitari gito naterekana umwaka ahari yerekana ko rufatiye kuguterana umupira hamwe no kwegeranya utubuye
ngo rukino rwo gukina inage ni urukino kama aha mu Burundi rukunze kuboneka mu Burundi no mu bindi bihugu bihana imbibe n'u Burundi ntirufise warutanguje azwi neza umwaka gwatanguriye ko gukinwa ntuzwi neza kuko rumaze igihe kirekire rukinwa kuva kera cyane rukunze gukinwa n'abana babigeme urukino rufatiwe mu guterana umupira no kwegeranya amabuye asanzaye hasi canke yasenyutse ava aha basanzwe yegeranijwe
mbega none ugo rukino rukinwa gute ansire ndayikeza sigura ko abakinyi babiri bahagarara nko ku metero 30 undagira gatatu akaja hagati yabo aha rero baje baraterana uwo mupira ku buryo umukinyi ari hagati ataja aririnda kumukora ko uwo mukinyi nyene ni nawe ajaregeranya utubuye mu mwanya umupira bidakunze ko bawusama
abakinyi baba bari ku migwi haba hariho abakinyi babiri bahagaze kure na kure gato nko ku metero 30 batera umupira bawuherekana hagati haba hariyo umuntu umwe canke abantu babiri bakaza gukina barondera gukwepa umupira bategwa na bamwe babiri bahagaze kure na kure hamwe no kwegeranya ya mabuye mu gihe umupira uba wabiyatse bamwe bakora gutera mu gihe rero umupira ubiyatse ugatembagara bamwe bari hagati bacha bagenda bakegeranya amabuye haribonekeza gutora utubuye n'ubwitonzi mu gupanga neza mu gihe twasambutse tukaba twasanzaye hasi
Umukinyi ari hagati abwirizwa kurabaho umupira uzana uyo muyobozi amenyesha ko bisaba ubukerebutse.
Ukina inage agenda arirukanga kandi araba abatera umupira kugira ngo ntibashobore kumugema kuko ni urukino rusaba ubukerebutse. Ariko iyo bashaka kwegeranya twatubuye canke kutugerekeranya baragabanya umuvuduko.
Mukumenya uwatsinze Ansine Ndayikeza agira ati
"Uko bamenya uwatsinze umugwi ushobora gusubiza hamwe utubuye neza utabanje guterwa umupira niwo uba watsinze. Baca basubira gukina gushika habonetse umugwi watsinze burundu."
Urukino ruzi nko gukina inage n'urukino rusaba imigwi ibiri buri umugwi wose uburimwo kuva ku bakinyi batandatu gushika kuri 12 ubwo rukino kandi rukinirwa ku kibuga gito ariko kimeze neza ahambere bisaba ko atabidondori biba bihari
Olivier Kwizera tugukengurukire kuri iyo nkuru yiherije iby'inkino wari waduteguriye ari nayo turangirije kwa aya makuru mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoroba ku isaha 12 n'iminota 38 abafashije kuyatororokanya ndabakengurukire ngengurukire kandi Kofi Olivier Rubere intwari yamfashije amajwi arabashikira Odiron Kejimana nayo abashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu na gahwane